Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Kuwa mwaka mili na gatandatu utangu mikoba vitirame nulikiemo tumaze kuwaka amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza arengimi humi vitandatu.
Uyo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza avuga ku vyaranguwe mu bikorwa rusangi bitandukanye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi ya maradiyo yanyu, tuzakubabwira n'ivyerekeye ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cankuzo. Ako mbanze ndabwire muri make ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila vyitezwe ko ashikiriza ijambo mu nama nshingamateka kuri uno wa kane, mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi kugira ngo abakandida bifuza kuzokwitoza batangure kwiyandikisha amatora y'umukuru w'igihugu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu mayira abiri, mu gihe hakirindiriwe nimba Perezida Joseph Kabila azosubira kwitoza amatora yandi. Perezida Kabila harindiriwe kwemeza canke guhakana ko azokwiyandikisha, mu gihe abakandida bafise kuva ku itariki ya 25 y'uku kwezi kw'indwi gushika itariki imwe y'ukwezi kwa munani ngo bazobe biyandikishije. Mu ndwi heze, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko yemeye kwegezayo urugendo yari yategekanije muri ico gikorwa kugira ngo ahe umwanya Kabila wo gutangaza ingingo zikomeye atanumwe yatomoye izo arizo. Kabila yari kuva ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2016, inyuma yaho yari arangije ibiringo bibiri, ariko ingingo yo mu Girizo nshingiro yaramwemereye kuguma ku butegetsi gushika habonetse umusubirira. Impande zirwana muri Sudani y'Epfo mu nama zarimo i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu zarananiranye kumvikana isabikana ry'ubutegetsi. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajeje kumenyesha makuru Michael Makeu yavuze ko leta yemeye ishigwaho ry'ivyegera vy'umukuru w'igihugu bitanu, ariko abatavuga rumwe nayo baranse kuvyemera. Amakuru ava mu bakurikiranira hagufi ivyo biganiro yemeza ko impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo zigifise akaryo keza ko kugira ico bumvikanye ko bagasinya n'amasezerano, aho mumenya ko bitegekanije ko bazokongera guhurira muri Kenya kugira ngo babandanye ibiganiro, ariko nta genekerezo ryumvikanywe ko igihe bazosubira konanira ko mu bindi biganiro. Indege ya mbere y'ingenzi yarahuje kuri uno wa gatatu ya Addis Abeba na Asmara, imirwa mikuru ya Ethiopia na Eritrea, nyuma y'imyaka 20 yari iheze ivyo bihugu bidaca n'uwaka mu ngenzi. Harimwo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, Hailemariam Desalegn. Leta ya Eritrea yaramusasiye igitambara gitukura nk'umukuru w'igihugu yururuka indege. Izi ngendo ziri mu rwego rwo gukomeza umubano hagati ya Ethiopia na Eritrea, ibihugu vyamaze imyaka n'imyaka bigwana. Telefone nazo zarafunguwe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Eritrea kandi yongeye gufungura ambasade yayo ya Addis Abeba ku munsi wa mbere w'ino ndwi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, aho ni ku muhingamo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cy'uno munsi turagihera mu ntara ya Cankuzo ivuga mu bukene bw'igitoro cya essence bwasubiye kuba ndanse. Abiyunguruza n'amamodokari bavuga ko bibahungabanya. Inkuru twateguriye imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika, Diane Ndonse.
Aha ni ku gituro cy'amamodokari ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Amamodokari hamwe n'amapikipiki nivyo bihatonze. Utwara iki gituro Mahwera Carfani avuga ko uruja n'uruza rw'amamodokari muri yo parking rwagabanutse kubwo ubukene bw'igitoro cha essence. Kukaba nkako ku mastasiyo atatu ari mu ntara ya Cankuzo ijwi rya Amerika ryaciye ko yose arugaye. Abo twashoboye kuronka kuri stasiyo MPS yo mu Cankuzo bavuga ko indwi heze ataco baronka. Abashoferi b'amamodokari bidoga bavuga ko niyo kibonetse kigurirwa mu mabido gucyo ntibashikigwe.
Imodoka ni moto ntironka kigenda mu mabido kaca kigenda mu makomine twebwe bo ngaha mu ntara tukaca duhinduka tsaho kigura hariya kizimbye iri tiro baritwara kuri 2003 bashitsa kugura 4000 iri tirimwe.
Nubwo biruko hari abashoferi bavuga ko bahitamwe guhomba ako baduzi ibiciro.
Kudugishe ikibazo tugumije kuri ya ninyene twashaka kwiza kwejo cyangwa ejo ushaka kuboneka. Gatwase guhagarika kazi gusa.
Ariko kandi hari nabandi batemera guhomba bavuga ko bace bacisha habo bakaduza ibiciro ko kuva mu ntara ya Muyinga uja mu ntara ya Cankuzo hariwa amafaranga 600,000 mugiye yahora ku 500,000.
Ubu tuko dusaba 100,000 ariko ntawe baduha.
Buza muduza kumusi kubere.
Igitoro cyase cyabutse. Cyase kabisa.
Ejo yaranga.
Ejo yari 500,600 ariko ubu tubona menga ntibikunda kubera uko twakirose.
Uyu mukenyezi ari ku gituro cyo ku isoko yo mu Cankuzo avuga ko sanze igiciro cy'imodoka ari curiye atabiziga.
Kende ko ndaje mu kibuye. None ndi ko ndaje mu kibuye bijyanye na shikayo baraheza nyina bangiye ko daba bace bayama.
Wari wanjuza nyangahe?
Nkene cenze ni 100,000.
Usanga ibe yadutse.
Eh sanze yadutse kuva murama nageze mu yinga ntanga 2. None umva kuva mu yinga naho kugera aha ntanze 6. Ninava aha nkagera mu kibuye 2,000. Ayo siri umva ntakundi ntako turi bugire. Nikensanga ngo yiyongere none twogira. Cyane cyane imuyinga niho ngo gitoro cyaciye kibura niho batuzimbiye cyane. Va murama kugira imuyinga ibeye ni yayindi. Ariko kuva iyo kuduzi noneho ibeye yaciduka nyinshi.
Waruvuye he?
Je na imvuye mu rya bihira imurama muri komine muyinga.
Aba banyagihugu biyunguruza n'amamodokari basaba leta ko igi gitoro ca Kenya bo kwama babimenyeshejwe.
Bisaba yo iki gitoro cyaba cyabuje canke cyabo kihari bakabitumenyesha kugira amafaranga tayibangana canke fari twumvise amafaranga tironka kandi matukayira tukayihagarika none numva nk'umuntu asikike nk'umuntu bakenye amafaranga kayabura mu bigice bigenda gute
shoferi murafatana amashati none numva we yokwemera kukujyana taribwe muri tacu libwe muri hewa amazi kugera yuja bugiye kuraba babuze icyo baguha ucuguma aho nyene.
Bamwe mu badandaza b'ibitoro bavuga ko batazi neza aho ingorane yo kutaronka igico gitoro cha essence ihagaze. Twibutse ko mu ntango y'umwaka uheze icyo gitoro curijwe igiciro inyuma y'ubukene budasanzwe bwibonekeje mu gihugu cyose. Mu ntara ya Cankuzo, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse. Tukiri mu Burundi, ku muhinga mawuno wa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratanguriye cese ibikorwa by'iterambere ku banyeshuri ari mu kiruhuko cici mu ntara ya Gitega. Mu ijambo ryiwe yavuze ko ibikorwa bimaze kurangurwa n'abanyagihugu atamfashanyo zivuye hanze vyikuvye inshuro nyinshi ivyaranguye kuva u Burundi bwikukiye gushika mwaka wa 2005. Ibindi ku ino nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika i Gitega, Fidel Antoine Sabimana.
Uyumumva n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yari kararamutsa isinzi ry'ugwaruka n'abandi bategetsi bari baje kugurura icyese ibikorwa by'ugwaruka muri bino biruhuko byici ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kitambere kiri mu gisagara cya Gitega. N'ivyo bikorwa byugururiwe no kuri ico kibuga nyene mwiciri heze ugwaruka rurenga 500 rwamatswezi kose rurangura ibikorwa byo gufasha mu gubako w'ico kibuga cy'umupira w'amaguru cya Kijambere citiriwe ingoma. Venance Imanirambona buramatari w'intara ya Gitega mu ijambo ryo yaravuze agaciro k'ibikorwa byakozwe n'ugo gwaruka mwiciri heze.
Umwaka uheze abanyeshuri bari mu buruhuko baje bava mu makomine atandukanye bangana 500 barahakoreye barakoze igikorwa cy'iteka aho abahinga batubariye yuko mu bikorwa bakoze baterereye amafaranga arenga imiliyoni 62 nivyo gushima.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryo yaravuze ivyaranguye mu bikorwa rusangi kuva mu mwaka w'2006 kubijyanye n'amashuri mato mato n'ayisumbuye.
Kuva mu mwaka w'2006 dutangura ibikorwa by'iterambere duhurikiyemo tumaze kubaka amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza ashika arenga 600,000. Muri ayo mashuri yubatswe twashaka kugira neza yuko imbere y'umwaka w'2005 amashuri yarubatswe kuva turose nayo twikukira mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2006 hari hubatswe amashuri yari gusa atarenga igihumbi n'amajana icyenda mato mato ayisumbuye na kaminuza bisigura yuko mu myaka cumi tumaze kugwiza gatatu amashuri yose arambiriye ubutatu
reka no mu bijyanye n'amashuri ya kaminuza n'ibibuga by'umupira w'amaguru arashima intambwe Burundi bwateye ku ntwaro yiwe
ushika mwaka ibiri n'indwi mu Burundi twari tuvise amashuri ya kaminuza atarenga amashuri ya kaminuza indwi ariko kuri mwaka bibiri n'indwi ushika uno munsi dufise amashuri ya kaminuza ashika 35 harimwo nayo twiyubakiye ibikorwa rusange niyo ngaho Gitega irimwo imbere y'umwaka bibiri n'indwi dutanga ibikorwa by'iterambere rusange mu Burundi twari tufise ibibuga vy'inkino biboneka bitarenga ibibuga bine gusa ariko kuri uyu mwaka bibiri n'indwi ushika uno mwaka bizibwa byiza cyane birenga 16.
Perezida Nkurunziza yaragarutse no ku biro by'abatware ndetse n'amasoko.
Nyuma y'umwaka nyene, baburamatari bamusanganye batari bake bakorera mu biro bimeze nk'ibiriti. Ariko kugeza mu munsi bamusanganye batari bake bakorera mu biro bigerekeranye amasoko. Tumaze kubaka ibikorwa rusange ni menshi cyane. Twatanguye umwaka uheze ariko tumaze kubaka amasoko ashika 15 mu mwaka utarenze muri gice nta muntu numwe cyangwa igihugu cyatwifashanyo ingaruka
mu kiringo cy'umwaka mu 2016 Perezida Nkurunziza yaravuze agaciro k'ibimaze kurangurwa ku nguvu z'abarundi gusa aho yaciye amenyesha ko abo yita abakoroni bateshije umwanya abarundi
ibikorwa twakoze mu mwaka umwe bijyanye n'ibigabi iterambere rusange twabishyize amafaranga twasanze biciye agaciro k'imiliyaridi 18 y'amafaranga y'abarundi urumva ibyo bikera tuvuze ze gukora mu myaka shuri gusa iyo tubitangura yego agasore yadushaka kubona kwigukira twatugeze hehe reka rero mwanya twataye tuburi kwiruka kuba ingaruka mbi z'amacakubiri yabibwe n'abakoloni ayo macakubiri ingaruka mbi zose tubyiruka mu gihugu cyacu Burundi twubake igihugu cyacu Burundi mu myaka itarenze cumi Burundi uzakomeza kuba intambwe nziza cyane mu iterambere
ibyo bikorwa rusange byatangurije mu ntara ya Gitega byabaye akajya ko kugurura ikiringo cya kabiri cyo kuranga izi nyubako z'ikibuga cy'umupira w'amaguru cha kijambere cyitiriwe ngo mu gisagara cha Gitega igitega Fide d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Naho dutandukiriye amakuru avugwa mu Rwanda duhereye ku bakorera mu gakiriro ka Rubavu binubira kutagira ubwiherero basigura ko bahora batira ubwiherero mu banyagihugu vyanse bakinya vya hanze ibipangu vyabo. Claude Ganza munyamagana mu nkuru irambuye.
Kuva aho tugereye hano turabona ari ibibazo gusa gusa ibaze ahantu hari abantu bagera mu ijana badafite ubwiherero na bumwe twataraniye ahantu hamwe turi benshi.
Ni umwe mu bakorera mu gakiriro ka Rubavu kari mu murenge wa Gisenyi usobanura uburyo bahangayitse kubwo kutagira ubwiherero. Akorera muri imwe mu makoperative y'abahurijwe habavuye hirya no hino aho bakoreraga buri wese ukwe.
Ubwiherero nta buhari, ni ukuvuga ko mu gakiriro nta bwiherero buhari. Ni ukuvuga ko kugira ngo ubone ahantu wiherera ugerageza kujya ahantu ndi ugafata n'agafata kugira ngo ubone aho wiherera. Ntabwo wakwinjira mu kabari ntacyo ujyanyemo kandi ushobora no kwinjiramo nta na gahunda ufite ari ukwiherera gusa ari cyo kikujyana. Ubwo bikaba ngombwa ko unadepansa ukadepansa ibintu utageriye bitari kuri gahunda.
Ubwiherero ni ikibazo ahangaha mu gakiriro. Usafari ngayo akazi nk'abana akahagarika kajya kwiharanja ku soko mfite ikiceri cyanjye nkayatanga tari ibyo gihundu kujya mu maveni nareba yo ruguru ne hepfo nabo nta muntu iyo garita da bwo kujya n'inyaro kwiharanja nk'uyo mizo zira.
Hano hari amakoperative y'abadozi n'ababaji abakora umwuga w'ubudozi bavuga ko akazi kabo kabagora cyane bitewe n'imiterere yako nk'uko babyivugira.
Agakiriro ka Rubavu bimeze nabi kubera umutayeri nyine atungwa n'amazi ariko ntitukinywa amazi kubera kutagira ubwiherero.
Angahe ubwiherero ni ikibazo kenshi na kenshi umutayeri atungwa n'amazi umuntu ari gukora akazi ko kwicara anywa amazi kugira ngo impyiko zigende neza ntibadufashe. None rero kunywa amazi menshi anga ko gushaka kwiherero kwahabura kwemeza kunywa amazi watashye wagize mu rugo.
Reka turya ninjoro tunywa amazi ninjoro kugira ngo tudashaka kujya kwiherera kandi nta bikeri wenda twabonye kubera nta bwiherero buhari niyo mpamvu tutakirya tutakinywa.
Bavuga ko bamaze igihe kirenga umwaka bahakorera kandi iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu ariko buterera gati muri inyo
tubona bifunze gusa twageze gufunze na nubu burafunze niba burimo ndane niba butabamo niba rinzuri gusa bashizo nitubize ibi bintu twarabivuze kuva twagera twarabivuze abayobozi twarababwiye ntituzi uko bimeze ariko burabyirengageza sinzi ntabwo bibishyira ngo twabigeje ku bayobozi b'amakoperative ku karere bose barabizi
badufungure mwiherero hangaha kabisa
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko nta kibazo kidasanzwe gihari uretse kuba kagakiriro kataruzura bwana Gilbert Habyarimana uyobora aka karere ka Rubavu avuga ko kagakiriro kubatswe mu byiciro ariko icyanyuma kijyanye no kukarangiza akaba ari cyo rwiyemeza birimo yatindije ugereranyije n'igihe yagombaga kukuzuriza neza
n'ubundi agakiriro gafatanye n'isoko isoko rifite ubwiherero kandi burahagije icyo turi kwihutisha rero ni ukugira ngo ubwo bwiherero bwose bwateganyijwe aho ngaho bwose bwuzure bukoreshwe hamaze gutunganywa ibyo rwiyemeza mirimo yasabwe birimo rero bikorwa
bamaze igihe kigera ku mwaka bakoreramo rwiyemeza mirimo amasezerano mufite tanye kurirangiza yaba ategenjwe ryari
kwa ngo hari byagomba kurangiza yongezwa n'igihe ubu ngubu turi kugira ngo tuzarebe niba byaramunaniye byagomba gukorwaho nabyo bibice mu mategeko arabigenga kugira ngo amasezerano yarangirize n'imirimo ni ibintu birimo bikorwaho ku buryo vuba hangaha bizaba byararangiye
saha hunye ni hagaragara ibibazo by'inyubako zihurirwamo n'abantu benshi zitaho nkizuzuye ariko nyuma bikagaragara ko hari ibyibagiranye cyangwa byirengagijwe kandi ari ingenzi cyane Himwe mu mpamvu ishyirwa mu majwi yatumye isoko rya kijyambere ryambukiranye imipaka ryo muri aka karere ritinda gutangira gukora ni yuko ryubatswe rikuzura ariko batarateganyije ibigega bifata amazi y'imvura kandi ingengo y'imari ryabariwe yarakoreshejwe yose hari abasanga bifitanye isano no kurigiswa kw'amafaranga runaka afite icyo yagakoze bityo bimwe bikaburizwamo mu gihe amafaranga baye make cyakora kuri uba karere kashyize hanze itangazo rikangurira abashaka gukorera muri iri soko kwandika basaba ibyumba Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye muri we mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yuko tugakubitizaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru I Kigali abanze adushikane aho abarundi bahungiye mu Rwanda bavugiriza umurisho ni mu rukurikirane rw'inkuru z'ukungene impuzi z'abarundi zibeshejeho I Kigali.
Usanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanze turabarundi bari muri iki gihugu abatsindaro
uwo no murisho w'ingoma z'Burundi uri kuvugirizwa I Kigali mu Rwanda abariko barahuvuza bambaye ibendera y'igihugu cabo batsi naho turahimbawe
twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi twumva koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje
nubwo ruko rw'abarundi barenga gato 200 bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye
umambasaderi w'igihugu canje no uwo kinshira inyuma ntazokinkuramo anderekana mamuko yanje mongera nkagumya karanga k'igihugu cacu bumva yuko igihugu cyawe giserukiye wambaye idarapo ry'igihugu
ikaba ari idarapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga
Omerzo yisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi
uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico nakaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza karanga ku Burundi bahera ku myaka 5 gushika ku myaka 50 bavukiye mu Burundi bakaza ngaha nabandi bavukiye ngaha bataraahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico nakaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufranga duke duke tubafasha mu kwikenura mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye
uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya
ku mwe mbavuga ati ikintu sinzogituka inkuba nta muntu ashobora kuzituka inkuba kuko ziratubeshijeho turabayo turariha inzu turariha ibyambagwa turariha ifungurwa mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi zo ngo mubona ziratubeshijeho cyane
nakaze mu bisanzwe
ubu jewe niko kazi kanje niko kazi nkora niko ikintu kinzindura turaronka kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane
ingoma bavuza sizo bahunganye zime nizo basanze mu buhungiro izene nazo nizo bikorera bo nyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma
kuvuga imirisho ibitako nta kintu tumwe bujumbura ishatu turazironderaho ingoma tukazikana kuko twavuye urundi tubizi ibikoresho ngoma bimeze neza
muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizo banyinshi zabiza bagira ubugene canke gusaba no gukwa mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri gucyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo bahamagarira n'abandi bahonze baze imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateza amaboko kanatsinda bati akimuhana kazi mvuri hise Pierre Clavier ni inkuru y'Ikigali ku bwiju rya Amerika.
Nuko rero inkuru z'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye impunzi z'abarundi tuzozikomeza tubabwira ibibazo bitandukanye barimo canke uko biyungunganya mukaba hari ico mushaka ko tubagira ku muriri mutwandikire kuri radio yacu @vowa.com mukanya akadesho kubuganguruka na bumenyi
cha bijya biranuga nuga kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka sivyo
dupinge
utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
munonge aho ndababwiye mushobora kuturungikira butumwa bwacu ni henze gato ni kuri radio yacu @akaburungu.com @gmail.com mugenzi wanje muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi niwe adukosoye gatonya ku nkuru yanuganyuze ku mbuga ngurukana bumenyi kuri wa kane tugaruka kibazo c'amashirahamwe yigenga mu Burundi aho hari abemeza ko kuva hadutse indiyane za politike muri 2015 muri ico gihugu aba yarongoye ibifata nk'abanyepolitike abandi nabo bakavuga ko bahakana ukuri canke agakavya mu byo ashikirije bivanye n'uruhande yegamiye iki kibazo kiri mu biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cavuyuwe n'umujenama mukuru mu biro kwa president Nkurunziza wirinyamitswe ku rubuga rw'igwa Twitter eroje birika neza kuri Nairobi yabiciye irya nino yaduteguriye inkuru ikurikira
Yatumwe n'ishira hamwe cy'urwaruka ja Prehanete ya mbere rya Afrika buri nyamitwe mujanama mukajejwe kumenyesha makuru mu biro vya president Nkurunziza yanditse ku munsi w'Imana uheze ku rubuga rwe rwa Twitter kuyagarutse cyane gukaranga mutima kamashira hamwe yigenga yasiguye kwamwe muri yo yataye umurongo yifatanya n'abanyepolitike yatanze turorero harimo aka Pacifique ninahazwe arongoye Focode yigeze kuja mu ndongozi z'urunani senarede rurimo abagwanya ubutegetsi bwa Bujumbura Ninahazwa risigura.
Sinared twayitahura nkihuriro gye bari bakoze imyerekano bose y'ukuyamiriza kingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Abo rero bari mu migwi itandukanye kwa rugira ngo tubandanye twanka ico kingo cya gatatu gihonyo ibizwa shingiro n'amasezerano yarushe. Ko bishika abantu bakava muri societe civile bikanashika bakanakora politiki nta na kimwe gitangaje mu isi abategetsi abantu baharaniye ibintu bikomeye mu isi burasanga hariho abahereye nko mu mashyira hamwe yigenga. Burundi turamenyereye akaruru gakomeye cyane na ka president Kyore ndadai harimo bafashije gose mu gushinga nkari igiteka ariko yahavuye abo munya politique muri societe civile tumaze gushikayo tukabona abariyo babifata nyene nk'ibya politique gusa twafashe ingingo y'ukubivamwo ibya SNLD tubandanya ihoho kwakunda nyene
ariko ico gikorwa Eric Nsengimana mukuru wa JAPE haragahaza kibonamwo
mu mwaka wa 2015 amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike yarifashe nabi barungisana mu ibarabara Pacifique bari muri societe civile nibo baje imbere muri manifestation z'uguturira imiduga kuko manifestation zozo nibisanzwe umuntu wese natwege turashaka kuyorganiza ni kimwe mu bigize ingingo zijijwe kugondoza umuntu kugira ushike kuco wifuza bari basanzwe bafise ibindi vyinyegeje inyuma y'amashirahamwe yabo ari navyo vyahavuye vyibonekeza mu gukreya imigu ya politike imitwe ya politike za senarede mwara wanye kubacha bahuriya mu runani kw'umutwe wa politike no kuvuga izari impene zinyegeje mu ntama
izo ntama ni nazo asanga ishira hamwe nzenga imana twararitari muri zo
umunari yumvira iryo shyirahamwe ritumira buri nyamitwe kugira ngo abari bayigisha kuri societe civile uca wumva ko by'ukuri atari ishyirahamwe rya societe civile ajape tuyizi nk'igisata cya CNDD-FDD ukeneye kumenya societe civile wa mbere wo kuyibaza ntabwo ari buri nyamitwe igikorwa cyiwe ari cyo kugwanya ibyo dukora byose muri societe civile
kuva mwaka 2015 haribonekeje cyane mu Burundi ukuvuguruzanya hagati y'amashyirahamwe yigenga bamwe mbere bemeza ko atamashyirahamwe yigenga kihari basigura ko arimo impande zibiri nk'abanyepolitiki ubwabo no kuvuga abashigikiye ubutegetsi n'ababugwanya aruna nkundo wiga ari munara ribonye mu mashyirahamwe yigenga abona iyo shusho itegerezwa guhinduka
ubwa mbere hoho iyo abantu bavuze ngo amashyirahamwe ataniganira ibyiciro bya politiki ntibakwiye kuvuga ngo bashigikiye ubutegetsi cyangwa ngo bagwanye ubutegetsi ntabyo kubugwanya no kubushigikira n'abantu bahagara kugira ngo bakebure ubutegetsi bwose babuhari ku bintu byo bitari ko bijyana n'intumbero ubutegetsi bwari ihaye hanyuma kandi ayo mashyirahamwe aheza agakora ku nyungu no ku neza z'abanyagihugu
iyo neza mukuru wa jape yemeza ko rimwe na rimwe yataka ibi na kimwe kirimwo kuyikorera hamwe n'ubutegetsi abivuga asigura igituma ishyirahamwe ryiwe riho arija mu myiyerekano itegurwa na leta
imyiyerekano irarekuwe ku mpande zose ikibi gikomeye nukonona nuguhohotera agateka kazina muntu muri iyo myiyerekano naye handi ko umuntu yumva ko ashobora kuja kwifatanya n'umuntu ibyo ariko arasaba akavuga ati ndamushigihiye nimba ashigikira leta cyangwa ashigikira opposition ataco yononye ntangorane igikuru sukuja mu myiyerekano cyangwa igikuru suko leta itunganya ibintu ntitubijemo nuko iyo myiyerekano igami jiki kuko nkubu bavuze bati bagomba bazane maprobu kugira barasa barundi bose batembaga zinzego ati murahamagariwe kuza kwerekana kababaro kanyu hanyuma wowe nkishira hamwe ugacugenda ugahitana pankarte yawe ukerekana kababaro fise atawukoze ko ntangorane nazimwe zibazihari
bamwe banditse kuri Twitter bashimiye nyamitwe ku muco yatanze no kuri yerekanye ko ari amashyirahamwe acuruza ibinyoma na cyane cyane bavuga ko ibintu bicika mu Burundi Arika bandi harimo nini nahazwe bambwiye ko yanguha mbere ko numukenyezi wiwe yahunze umutekano mukuri mu gihugu
Ivyemezo ndabifise kuko ni wirinyamitwe yavyiyemereye mu kiganiro twakoranye kuri Voix d'Amérique ntiyigeze yibeshuza yaravyemeje ku mugore wiwe yahunze igihugu kuko abona ko atamutekano ukwiye afise mu Burundi ivyo byabaye mu kiganiro umuntu wese ashobora gutora twagiranye na wirinyamitwe sibihuha kandi no muri Amerika birazwi ko ariko arasaba ubwo buhungiro nibatubwire ko yahunze wirinyamitwe atahunze wirinyamitwe yahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwo butegetsi budatanga amahoro ku banyagihugu gushika no kuba ari mu nzego z'igihugu nibwo wirinyamitwe yabandanya bivuga ko Burundi ari igihugu cy'amahoro abantu bose batekaniwe n'umukenyezi wiwe adashobora kuba muri ico gihugu
amashyirahamwe atari make yifatikanije n'abanyepolitike mu mwaka wa 2015 guhamagarira Abarundi kuja mu myiyerekano yo kugwanya ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza abayatwara bahunze igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa 13 ukwezi kwa gatanu wa mwaka nyene ryaburijwemo Leta ibafata nk'abanzi b'igihugu bakina politike binyegeje inyuma y'urugamba rwo guhana hagati y'akazi na muntu Mbere bamwe muri bo ibarondeza imitahe mpuzamakungu. Eroje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Wirikaneza, arakenewe murumvise rero yuko no munsi tutashoboye kubasomera bimwe mu vyo bavuze kuri iyo nkuru nuko abagiye barayivuga ko cane mwiyumviye amaju yabo ico bavyibaza ko. Njuti bakunze ibijwi rya Amerika. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwumviriza bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke. Ingenieur Thomas yadufaje muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi twifatikanije tubatumire mu biganiro vyacu biri bere muri byo harimo ikiganiro muri isanga kiza gutangura saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi hama igihe cy'isaha 1:30 avugwa muri Afrika no ku isi hose mufise ico mutubaza mufise ico mushaka ko tubashikira ko mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com na Lidiane Nahazwe tuzosubirejo nkaho twahereye mu ruranikwe
La meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.